Nzamba.
Nzambira samirana.
Kwa kanigine kilezo jamu na kata natu nyakanga mwaka mbina mnogi na kane chuti na mwe wagenzi mwashimi ukwikira na radio Nzamba katika kawe ndaba haye mwiri uchangi mara mtriva nyena ho mherere ye inijia sango jama kuru mkirundi mshkisi kwa na jewe jamba tise bireha na yu akakisu nizingi ngu mhuru mhuru zikurikira haribonekeza nyifato itabereye ku bantu bafite imodoka zinywa igitoro cha esanse mu ntara ya Muyinga ngo baranywesha igitoro bagaca baje kugurisha mu gihugu cha Tanzania buramatari w'intara ya Muyinga anegura iyo nyifato mu gisata kijanye n'indero abanyeshuri barenga ibihumbi 16 nibo bahebye kwiga muri uno mwaka w'ishure mu ntara ya Kayanza komine Muruta ikaba ariyo iza kwisunga mu bitigiri byinshi by'abana bahebye kwiga igisata kijanye n'impunzi naho impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu cya Tanzania zisaba ko ikiringo zahawe cyo gushika ku igenekerezo rya 31 mu Kigarama ko gishitse zoca zirukanwa kito kubahirizwa zabisabye kuri uno wa kabiri igihe zari zagendewe mu ikambi y'Inyarugusu n'intumwa z'umuryango w'ubumwe bwa Buraya Amerika na Aziya bakaba babemereye kuzosaba leta ya Tanzania kuba iratenyenya aya n'ayandi ni mukanya
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org
ndasubiye kuba hamwiriwe nongeye ndabahanika umudereva w'ubwato avuka mu gihugu cha Congo yaratowe kiziga mu bwato atwara mu gatondo ko kuri uyu wa gatatu mu kiyaga cha Tanganyika icamwishe kikaba kitaramenyekana amakuru atangwa n'igipolisi mu ntara ya Rumonge yemeza ko uyu mudereva w'umongomani yapfiriye mu bwato atwara kandi atawuzi icurupfu rwiwe rwaturutse ko ayo makuru nyene ava mu Rumonge yemeza ko ubwato bwiwe bwari bwashitse mu ijoro rikuru kandi bwagumye mu mazi ya Tanganyika kugira bupakurugwe mu gatondo amakuru ava mu gipolisi akavuga ko abantu batatu bari kumwe muri ubwo bwato bafashe ubugira hakogwe amatohoza kucamwisha no makuru tuyabandanize mu gisata cy'ubutungane abacamanza batatu bo muri sentare y'intara ya Bururi baracari mu ibohero kandi bari baregejwe na sentare ntayanyuzwa Leonare Nizigiyimana Irene Mukeshimana na Antoine Ngendakumana bari ko barakurikiranwa ku cyaha cyo gushaka guhungabanya umutekano wo hagati mu gihugu nkuko amakuru dukura mu ntara ya Bururi yabivuga abacamanza bari barunguruje urubanza rwabo umushikiriza manza wa sentare y'iyungururizo akaba yari yarabejeje mu kwezi kwa Ntwarane k'uyu mwaka ku igenekerezo rya 24 Nyakanga bakaba bamenyeshejwe na sentare ntayanyuzwa ko urubanza rwabo rwaheze kandi ko n'indishi yabo izotangwa na leta igumizwa ryabo mu munyororo rikaba ribabaza bagenzi babo bo muri iyo ntara bakavuga ko abo bacamanza bakoze akazi kabo neza aricyo gituma basaba irikugwa ryabo kandi atagisabwe iyo ngingo yo kugumiza mu ibohero abantu bababejejwe na sentare ikaba yibutsa n'umwigisha Emilienne Siomana bo mu ishure Christ Loi igitega agifunzwe kandi yarejejwe na sentare kuva mu kwezi kw'indwi k'uyu mwaka
Inzamba
na yo mugisata kijanye n'indero abanyeshure barenga 2016 nibo bahebye ishure mu mwaka w'ishure uheze 2023/2024 mu ntara ya Kayanza ku makomini 9 agize iyo ntara mu ruta ikaba iza kwisunga mu kugira ibiharuro byinshi mu gihe muhanga nayo iharugwa ubwa nyuma imvo nyamukuru zituma abo bana baheba ishure ngo bikaba ari ubukene mu miryango no kudehukirwa kw'abanyeshure na bamwe mavyeyi bavuga ko atakamaro bakibona mu bijanye n'ishure idonido na mugenzi wacu Edicode Ninahazwe.
Ku banyeshure 2016/60 baheje ishure mu ntara yose ya Kayanza mu mwaka w'ishure w'2023/2024 ni mu makomine 9 agize iyo ntara ya Kayanza komine Muruta niyo iza ubwa mbere mu bitigiri byinshi aho hahevye abanyeshure 2015 no kuvuga ibice 11 n'ibice 8 kwijana bugihe muhanga yaharuwemwo abanyeshure bahevye 1,225 no kuvuga indwi n'ibice 5 kwijana nkuko icegeranyo cakozwe n'ibiro by'indero mu ntara ya Kayanza kibivuga abanyeshure ngo baheba biturutse hanini ku bukene burangwa mu miryango itandukanye ubwaba n'ukudebukirwa kw'abana na bamwe mu bavyeyi babo bavuga ko atakamaro bakibona mu bijanye n'amashure muri ino myaka kuko benshi mu bayarangiza atabuzi bafise ariko abarongoye indero n'intwaro muri iyo ntara bamagarira abana n'abavyeyi kumenya ko ishure ari ingirakamaro kuko harahugwa ubwenge butuma umuntu ahangana n'ubuzima bwa kazoza mukamenya ko icyo giharuro cabaheba kigenda kigabanuka kuko mu mwaka wahera w'2022 ushira w'2023 hari hahevye abangana 16,840 ni mu gihe nko mu myaka 10 iheze vyashika hagaheba abashika 19,000 mukamenya ko kandi muri abanyeshure 16,660 bahevye 47 ari abigeme batwaye inda batifuje.
Tutandukira igisata kijanye n'ubutunzi haribonekeza mu ntara ya Muyinga nyifato itabereye ku bantu bamwe bamwe banywesha igitoro cyo mu bwoko bwa essence bagaca bagikura mu modoka hanyuma bakakigurisha mu gihugu kibanyi cya Tanzania bagicishije mu nzira zo mu kinywabi nkuko amakuru yo kwizera Radio Inzamba yaronse abyemeza abashora icyo gitoro ngo bakigurisha amafaranga ari hagati y'5,000 n'ayarenga gato y'amarundi. Buramatari w'intara ya Muyinga Jean Claude barutwa nayo aranegura iyo nyifato agasaba inzego zitandukanye be n'abanyagihugu kugwanya izo nkozi z'ikibi idonido na mugenzi wacu Frank Kaz.
Kuva igitoro cyo mu bwoko bwa essence kibonekeye ku bituro bitandukanye biri mu ntara ya Muyinga haribonekeza muri iyo ntara urudandazwa rwo mu kinywabi rwo gushora icyo gitoro mu gihugu cya Tanzania nkuko amakuru ava mu ntwaro ku rwego rw'intara avyemeza. Iyo nyifata itabereye ivugwa ku bantu bamwe bamwe banywesha icyo gitoro aho kugikoresha mu mamodokari canke mu mapikipiki yabo ahubwo bagaca bagisukanura bakakigurisha muri icyo gihugu kibanyi. Ayo makuru nyene yemeza ko abo bakora ubu rudandazwa bakigurisha amahera menshi ari hejuru yayo baba bakibuze imuyinga. Mu nama y'umutekano buramatari w'intara ya Muyinga Jean Claude barutwa nayo yagirishije muri komine Giteranyi kuri uyu wa gatatu asaba inzego zitandukanye be n'abanyagihugu kugwanya izo nkozi z'ikibi.
Ngomong apa ya, jadi saya tak perlu cumi. Saya pun dah hantar.
buramataji barutwa nayo akagabisha kandi abakora ubwo rudandazwa runyuranye n'amategeko ko ubuzofatwa azohanwa bimwe by'akarorero.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Imbere yo gusozera n'amakuru dukubitire mu gihugu cya Tanzania, hari impunzi z'abarundi aho basaba ko isango rya 31 Kigarama uno mwaka ryahawe impunzi z'abarundi bahungiye muri icyo gihugu ko giheze baduca birukanwa ku nguvu kitokubahirizwa. Abo ni impunzi z'abarundi bo mu ikambi ya Nyarugusu mu gihugu cya Tanzania, babisabye kuri uyu wa kabiri kirezo rya 24 ukwezi kw'icenda uno mwaka, mu gihe zari zagendewe n'intumwa z'ibihugu bya Buraya, Amerika na Aziya. Ibyo ngo bakaba barabemereye ko bazosaba leta ya Tanzania kubangira. Inkuru tuyibaze mugenzi wacu Audace Nimbona.
Ugo rugendo rwagizwe n'abaserukira ibihugu bya Buraya, Amerika na Aziya mu gihugu cya Tanzania, bagendeye ikambi y'impunzi y'Inyarugusu kuri uyu wa kabiri. Intumbero ngo kwaba kwari ugushikiriza umugambi wo gufasha izo mpunzi mu bijyanye no kwiteza imbere, indero kubigisha gutatura amatati hamwe n'ibijyanye n'amategeko. Icyo gihe impunzi zararonse akanya ko gushikiriza ibibabakiye, harimo ugutahukanwa ku nguvu hamwe n'ikibazo kijanye n'amagara y'abantu. Icyabanezereje ngo nuko ibyo basabye byose babibemereye, ariko bakagira amakenga ko bizohava bidashirwa mu ngiro. Umviriza umwe mu mpunzi aravuga bimwe mu byo basabye.
Nako nk'impunzi hariho ibintu bimwe twasabye. Icyambere kuko nk'impunzi twarasabye yuko impunzi zitokwirukanwa zitabajijwe. Ukwirukanwa urabona ko hariho umugambi wo kuvuga yuko umwaka w'ibihumbi bibiri na 2025 twasabye yuko impunzi muri uwo mwaka zubazwa kwanza imbere y'uko birukanwa. Ama twarasabye bivanye n'uko ibintu bimwe bya mu nkambi nasabashije kujyanye n'amagara y'abantu bitabiragenda neza nk'uko bishemeye. Twarasabye ishure ryigisha iki ibintu by'ubuvuzi nabyo nyine barabyemeye ko bagiye kwishyira mu ntuzi mu ngiro. Ni kuvuga twarongeye gushikiriza icyifuzo cyo gusaba guhindurirwa ifungurwa mu kiringo cy'ifungurwa cyangwa indya baduhe agafaranga. Hama twongeye turasaba icyifuzo cyo kuza kuvurirwa hanze igihugu cya Tanzania, nacyo nyine baracyemeye. Bavuze yuko bagomba gutangura kuza bararaba, bagomba batanguza bararaba abantu bababaye cyo ntibarenze kurusha abandi. Barabyemeye, twarindiye turabe ko barubishyira mu ngiro.
Tubibutse ko izo mpunzi z'abarundi zitigeze zoroherwa muri icyo gihugu kuko zidasiba kuburabuzwa naho uwo mubonano wabahaye icyizere.
Nunga harero dushe dusozera ano makuru. Nkabashimiye mwebwe mwese mwaduteze yompi ano makuru mukamwashikijwe na jewe Jean Baptiste Bireha. Mugire umugoroba mwiza nawe utaha.